murakoze cyane murazi yuko ababitunganya ari umuhuza nawe mukamuze yuko ari urongoye igihugu cha Uganda nyinshi bahironka guta Museveni abo rero akaba aribo bari kubaratumira rero kuri uyu mwanya kubabwira nti abazogenda ku ruhande rwa leta naba canke ku mugambwe uri kutegeka inaba nabambeshe kuko ubutumire buracyatangwa ntiburashobora gushikira bose mugabo icyo nabandi babwira nuko leta kugenda koko izogenda kuko ibiganiro bije bikurikira ivyigeze kuba imbere yuko tuje amatora imigwi rero yari yatumye muri ibyo biganiro niyo yashoboye gutumirwa harimo rero n'abaserukira leta abaserukira imigambwe yemewe muri kino gihugu amashyirahamwe yigenga amashengero n'abandi cyane cyane nk'abahoze barongoye kino gihugu
gushika ubu nta giti kiri munzi cy'abaserukira leta kizaba kiri muri ibyo biganiro
nije ndababwira yuko kubabwira ngo abazoserukira leta naba murazi yuko leta igizwe n'abashikiranganje benshi nyamuco bari mukuru igihugu arashobora kugena ubusha nk'uyu kugira ngo abariwe ajya kubikurikirana kuri iyi saha kuri uyu munota nta mazina turashobora kumenya wazogenda mugabo icyo mwamenye ni uko ari abakurikiranye ibya biganiro byari byabaye mushoboye gukurikirana abashikiranganje bari babikurikiranye nta nkeka ko ari bo bazoca babandanya babikurikirana
leta y'u Burundi yarigeze kuvuga ko abazoba baragize uruhara mu myiyerekano yabayemo ubwicanyi eka n'imigomoko cyangwa bagize uruhara muri kudeta boba bari nko mu mirwi itavuga rumwe n'ubutegetsi aho navuga nka senarede batazotumirwa muri ibyo biganiro icyo kibazo leta yarakivuyeko
si leta gusa ibivuga n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yarabimenyesheje mu kwezi kwa munyonyo aho yagize ati abazokwitaba ibiganiro n'abantu badafise icyo bakurikiranwa ko n'ubutungane rero ntako leta y'u Burundi yoba ikurikirana abantu ku mabi no ku bwicanyi baba bakorera abanyagihugu hanyuma ngo yongere ije kwicarana n'abo bantu kandi bategeza gufatwa ahubwo bagashyirwa imbere y'ubutungane muri bo hariho abagerageje gutembagaza inzego ziterewe n'abanyagihugu hariho abazanye imigumuko aho abantu bishwe bagaturigwa bazogaturigwa gasenyirwa imiduga igaturigwa murumva rero yuko abo yaba leta y'u Burundi abarundi muri rusange ishyirahamwe mpuzamakunguni abo basanzwe bakumiriwe muri ibyo biganiro kuko ikibanza cyabo se mu biganiro ikibanza cyabo ni imbere y'ubutungane murumva rero yuko leta ito kwivuguruza ishyira mu mpuzamakungu ntijya kwivuguruza n'abanyagihugu ubwabo ntibo kwivuguruza rero abo bantu bafise ibyo bakurikirana koko n'ubutungane ni kwa kundi nyene abo ntibari mu rutonde rw'abazoca muri ibyo biganiro
hari amazina yabo muba mufise
amazina arazwi abantu ko babikoze ku mugaragaro abantu bizwe baniyombare murabazi abantu bizwe ba Alexis Nduhije murazi ibyo bakoze murazi amabi amazina isa akorera abarundi abantu bizwe ba Usenera Jabu bahunze ni gereza bakaba bacumbitse mu Rwanda bagerageza gutera igihugu cy'u Burundi bica bati biziga mu barabara bakaba bikuye mu mutima cyangwa amaso abo n'abantu bazwi rero ntitworinda kuja kure kubyerekeye amazina abantu urutonde rwabo si ruto n'abantu benshi cyane bashoboye kuba bafise uruhara muri aya marira abarundi barimwo cyane cyane mu kugerageza gusenyura inzego abanyagihugu bitoreye no gusubiza igihugu mu marira biciye mu migumuko
leta y'u Burundi iteze iki muri ibyo biganiro hari abantu benshi bavuga ko abarundi benshi batifuza ko hoba ibiganiro byo kuja kugabura ibite leta y'u Burundi iteze iki izokuramo iki muri ibyo biganiro
leta y'u Burundi yamye yuguruye imiryango y'ibiganiro yamye ishyira imbere ibiganiro nezo gituma yashyizeho umugwi ujejwe gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi rero icyo leta y'u Burundi yiteze mu biganiro ni uko abarundi bakunda Uburundi bakunda igihugu bakunda amahoro bahuza imitima n'inama bagashobora gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi, na cyane cyane akaba ari ibibazo by'umutekano mu duce tumwe tumwe, aho usanga iyo bwije hariho imigwi y'inkorabara irasa ikica, hanyuma ikagerageza guteza urubwa igihugu cy'u Burundi. Hariho n'ibibazo by'ubukene, murazi yuko hariho umugambi wo kurwanya ubukene. Ibyo byose bisaba yuko leta ibiganira nabo byega bose, abarundi n'abandi bose, kugira ngo dushobore gutorera umuti ibyo bibazo by'ubukene by'umutekano. Nayo ubundi ivyo vy'amagaburanyama ya politiki ivyo ntibishoboka, kuko bica amatora, abarundi baritorera ababarongora biciye amatora. Amatora nayo akurikira akaba ari mu mwaka w'2022. Ivyo rero niyaza yuko bitari mu biganiro, kuko abanyagihugu tuteza kububahiriza, ntidushobora gusubiza inyuma ingingo yabo, ingingo baba bafashe yo kwishyiriraho ababarongora.
Hari n'ikindi kibazo cabonetse mu minsi iheze, aho ishyirahamwe rya Afurika ryari ryasabye ko urungikwa inteko 5,000 mu Burundi zija gucungera umutekano n'ubuzima no gukingira abanyagihugu. Leta y'u Burundi isaniya yaranse ico cemezo yaragihakanye, mukaba musaba nuko izo nteko ahubwo zorungikwa mu Rwanda. Murashaka kudusigura mukatubwira igituma mwibaza ko zorungikwa mu Rwanda?
Icambere nuko hariho abasoma ibiba mu Burundi bakabisoma uko tariko, usanga batazi yuko mu Burundi igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa, bagerageza kwitiranya ibi turiko turacamwo n'ivyo baba bifuza gushikako. Nimba hariho abantu bifuza yuko boza kudurumbanya umutekano mu gihugu, murumva neza yuko abo bagerageza guca mu nzira zose bakageza kurondera nabo bashigikiye. Rero turizera neza yuko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika gihenze, kuko irya ngingo yo kurungika abasoda 5,000 mu Burundi si ingingo ifashe, kuko turafise abasirikare n'abapolisi bashobora gukingira abanyagihugu n'imbibe z'u Burundi. Igituma twibaza ko bihenze,
mukibaza yuko hari abavuga ko abanyagihugu bicwa muri iki gihe, naho hari abasirikare n'abapolisi
birashika niburaya birashika, hakabaho abanyagihugu bashobora kwicwa n'utugwe tw'inkozi z'ikibi. Utu tugwe tw'inkozi z'ikibi n'abo bantu bitwaje ibigwanisho, n'abo binyegeza amakaritie bakikinga gahumbeze kugira ngo bice bongere bati bizega mu barabara. Abo rero murazi yuko hariho umugambi wo kubaka ibigwanisho kandi ugeze kure, kandi n'ubwo bwicanyi bwaragabonetse cyane n'icyo kimwe na kera no mu minsi yahera. Ibi navyo nuko iminsi yose Burundi bwatewe ntiyigeze harenga amasaha make cyangwa iminsi nk'ibiri igisirikare n'igipolisi bitaragarukana ibintu mu buryo. Murazi ko higeze guterwa n'umugwi wari uvuye muri Congo hari mu mpera za Kigarama z'umwaka uheze n'intango za Nzero uyu mwaka, haheze iminsi ibiri mu ntara ya Cibitoke amahoro yarasubiye gusasazeka. Hariho abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi byasfashe amasaha make, hariho abagerageje gutera bavuye mu Rwanda mu kwezi kw'indwi byafashe iminsi ibiri. Icyo gitero kiba kirasenyuwe, abo bantu barafashwe n'ibigwanisho byabo. Naka kagwi kagerageje gutera muri Munyonyo mu minsi iheze gatera amakambi, kagerageza no kubohoza abari muri gereza, bubona ko vyananiranye. Ivyo rero ni ukuvuga yuko tudakeneye ko abantu boza kudufasha mu gihe tutarananirwa, kandi mu Burundi igihugu cy'u Burundi nyabagendwa. Rero izo nteko bozitwara mu Rwanda kuko ariho abantu bariko baremenyerereza bigira ija gisirikare kugira ngo baze konona umutekano w'u Burundi. Niho hari utu tugwi, abo bantu niyo mbare niyo bari, abo barajabu niyo bari, abo bandi sinduhije niyo bari. Imigwi yose ikirimbiro, habaye ikirimbiro ry'imigwi y'inkorabara yifuza gutera u Burundi, abandi nabo bakabakora amakambi y'impunzi kugira ngo baje kuvyigisha ibya gisirikare. Nije gutuma leta y'u Burundi yagize iti, nimba bifuza gufasha abarundi, nimba bakunda abarundi no Burundi, nibaje batware izo nteko hariya mu Rwanda babuze abo bantu bako arigisha ibya gisirikare.
Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru mu biro kwa perezida w'u Burundi, murakoze cyane gose ku kanyamaduhaye.
Namwe murakoze.